imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi na mu kinyarwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 1922 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Ikarongi muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 Ikisoro ikaze makuru yo kuri no mugoroba mwiye gushikizwa nanje Fiden yo ngaba mu gisagara cha Uvira mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko iduga ry'igiciro cha essence ryateye ibibazo bikomeye mu gutwara abantu n'ibintu
kazi kariko kagenda nani kubera essence ubu iritwa ariko batwaka 600,000 ikinju 900,000 we natwa bakiriya turiko turababwira ko igitoro cha duze kibabitahura.
Uyo numwe mu batwara bagira ingendo kuri moto mu gisagara cha Uvira. Mu Rwanda umunyamategeko Gatera Gashabana ahagarariye abazotorana banyakwigendera Sina Paul Rwigara yasabye sentare yungurizwamo imanza kutakira ikirego cy'igisagara cya Kigali. Kata kuri wa kabiri yatangaje ko ibiganiro byerekeye amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza bigeze ku ntambwe za nyuma kandi ko impande zombi ziri hafi cyane gushika ku masezerano. Umushikiranganje ajeje kwivuna abansi b'Ubudagi Boris Pistorius kuri uyu wa kabiri yagendeye guca Ukraine ni mu ntumbero yo gushigikira ico gihugu mu rugamba kirimwo rwo kwivuna ibitero vy'Uburusiya vyatanguye haheze hafi imyaka itatu. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gato yagiraho muje. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Qatar kuri uyu wa kabiri yatangaje ko ibiganiro vyerekeye amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza bigeze ku ntambwe za nyuma kandi ko impande zombi ziri hafi cyane yo gushika ku masezerano. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Qatar Majed A. Ansari yagabishije ko abantu borindira gushika amasezerano atangajwe. Qatar, Misiri na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyarayoboye akigoro kamaze amezi atari make kagenewe kugerageza guhagarika ingwano. Ibiganiro kuri uyu wa kabiri mu gisagara cha Doha bishimikiye ku bintu vya nyuma biri muri aya masezerano. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden kuri uyu wa mbere yatangaje ko amasezerano hagati ya Israel n'umugwi Hamas ari hafi yo gushikwako. Mu ijambo yashikirije mu nyubako yo gushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika, Prezida Biden yatangaje ko aya masezerano yotuma abagizwe imbohe barekugwa ingwano igahagarara mu gihe umutekano wa Israel wo kubahirizwa. Yasiguye kandi kwa ayo masezerano yotuma kandi ifashanyo igenewe abanyapalestina basinzikajwe bikomeye n'ingwano yatangujwe n'umugwi Hamas yongerezwa. Umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi b'Ubudagi Boris Pistorius kuri wa kabiri yagendeye igihugu cha Ukraine ni mu ntumbero yo gushigikira ico gihugu mu rugamba kirimwo rwo kwivuna ibitero vy'Uburusiya vyatanguye haheze hafi imyaka itatu. Urugendo rwa Pistorius rubaye mu kiringo kiri munsi yindwi imbere y'uko Perezida aherutse gutsinda amatora muri Amerika Donald Trump arahira mu mabanga yo kuyobora Amerika. Nimwe kandi hari ibibazo ku kugena imigambi ya Amerika ku vyerekeye Ukraine ishobora guhinduka ku ntwaro nshasha ya Trump. Muri ico gihe abategetsi bo mu ntara zitandukanye zo mu Burusiya kuri uyu wa kabiri batangaje ko Ukraine yakoze ibitero bikomeye ikoresheje drone mu bice byaho harimwo intara ya Saratov aho buramatari waho Roman Busargin yatangaje ko ibintu vyononekaye mu bibanza bibiri birimo amahinguriro mu bisagara biri hafi yaho vya Saratov na Engels. Ako karere karimwo ikibanza c'indege z'ingwano zikomeye cyane kandi zishika kure cyane z'Uburusiya. Mu ndwi iheze igitero cha Ukraine carasambuye ikibanza kibikwamwo ibitoro bikoreshwa n'izo ndege z'ingwano. Na ku mugabane wa Afrika, Afrika y'Epfo yaratanguje igikorwa cyo gutabara abacukura ubutare mu buryo butare kuri buri n'amategeko bafatiwe mu kibanza gicukurirwamwo ubutare. Abo bantu barimwe ibifungurwa amazi n'imiti mu kigoro mu mwaka urangiye 2024 ko gutuma bava muri ico kibanza. Igikorwa cyo gutabara cyatanguye ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye hari nyuma yuko mushiki umwe muri abo bantu bafatiwe mu kibanza gicukurirwamwo ubutare ashingishije urubanza muri sentare. Ivyo vyabaye inyuma yuko amabaruwa yabo bantu ashizwe habona ku munsi wa kane w'indwi irangiye. Rimwe muri ayo mabaruwa ryavuze ko abantu batari munsi 190 baza barapfuye mu kibanza gicukurirwamwo ubutare cyo mu karere ka Buffersfontein kari hafi yahitwa Stilfontein ku birometero bigera ku 100 mu burengero bw'igisagara cya Johannesburg. Gucukura ubutare mu buryo butemewe n'amategeko byariyongeye muri Afrika y'Epfo mu myaka ya vuba. Abitegereza ibintu n'ibindi bavuga ko hafi y'abantu 30,000 bacukura ubutare mu buryo butarekuriwe n'amategeko mu bibanza byahebwe, bimbora gushika ku bice 10% by'umwimbi w'inzahabu w'igihugu. Aya makuru yose agezweho yo hijyano hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri wewe akabarongo radio yacu vewe.com, adresse za YouTube yacu, IG na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya tuerekeze mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu Rwanda h'umunyamategeko Gatera Gashabana ahagarariye abazotorana abanyakwigendera Sinapol Guigara yasavye Sentare yungururizwamo imanza kutakira ikirego c'igisagara ca Kigali. Avuga ko Sentare idafise ububasha bwo kuburanisha urwo rubanza kuko igisagara ca Kigali catsinzwe inshuro zibiri ku mpamvu zimwe kibandanya kwanka gushira mu bikorwa ivyemezo vya Sentare zatanguye. Ni ivyemezo bigihatira kwishura abo kwa Guigara amafaranga y'ingurane ku butaka bwabo. Erike bagira ubusa adufite ibindi kuri inkuru.
Umunyamategeko Gatera Gashabana yavuze ko urukiko rw'ubujurire rutaburanisha urubanza kuko umujyi wa Kigali warutsinzwemo kabiri ku mpamvu zimwe n'ubwo umwanditsi mukuru yemeye kwakira iki kirego. Gashabana yavuze ko inzitizi abo kwa Guigara batanze igomba gusuzumwa kuko ari ndemyagihugu. Yasobanuye ko muri uru rubanza mu mwaka w'2013 Guigara yatsinze akarere ka Nyarugenge bukasimbuwe n'umujyi wa Kigali. Baburaniraga mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwategetse ko akarere ka Nyarugenge kagomba kwimura Guigara mu buryo bwubahirije amategeko. Avuga ko icyo cyemezo cyabahinda kuko ariko havuka ikibazo cyo kugishyira mu bikorwa. Guigara amaze gupfa abazungurayo basabye guhabwa ingurane n'indiki z'akababaro. Urukiko rwanzuye ko bifite ishingiro rutegeka akarere ka Nyarugenge gushyira mu bikorwa icyo cyemezo. Umujyi wa Kigali wajuriye mu 2022 urukiko rukuru narwo rwemeza ko ubujurire bwawo nta shingiro bufite rutegeka ko urubanza rw'umukoro ruri. Gashabana akavuga ko basanga ibyemezo by'inkiko zombi byarashingiraga ku mpamvu zimwe. Yasobanuye ko bitari ngombwa ko urubanza ruburanishwa mu mizi ku bujurire umujyi wa Kigali watanze ashingiye ku itegeko rigena ububasha bw'inkiko. Umwanditsi mukuru wakiriye iki kirego yashingiye ku kuba ikiburanwa gifite agaciro karengeje miliyoni 75 z'amafaranga. Umunyamategeko Gashabana akavuga ko ibyakozwe n'umwanditsi mukuru yumvikanisha ko umujyi wa Kigali utatsinzwe ku mpamvu zimwe bidashingiye ku mategeko. Inzego zabanje zasuzumye ingingo zijyanye no kwimura abantu ku nyungu rusange zanzura ko Guigara timwe mu buryo bukurikije amategeko. Ikiburanwa n'ikibanza cyari gifite numero 58/60 nyuma haje kubaho impinduka gihabwa izindi numero. Nk'uko Gashabana bisobanura, giherereye mu mujyi rwagati cyubatsemo igorofa rirerire ry'ikigo gishinzwe imisanzu y'ubwiteganyirize bw'abakozi ahitwa Peyaje. Gashabana ashingiye ku byemezo by'inkiko agasaba ko inzitizi urukiko ruyakira rukazemeza ko rudafite ububasha bwo kuburanisha urubanza. Abahagarariye umujyi wa Kigali barimo umunyamategeko Bonane Nyangezi babwiye urukiko ko impamvu batanze ubujurire bwabo basanga umujyi utaratsinzwe ku mpamvu zimwe mu nkiko zabanje. Nabo bemera ko nyuma y'aho akarere ka Nyarugenge gatindiwe ku rwego rwa mbere ntikajurire urubanza rwabaye itegeko. Bemeza ko Guigara yasabye ko icyemezo cy'urukiko cyashyirwa mu bikorwa ariko ntibishoboke. Ku buso bugibwaho impaka, umujyi wa Kigali ukavuga ko hari ikibanza gifite numero 68/47. Abawuhagarariye bakavuga ko umucamanza yarengereye agasuzuma ibyo atari yasabwe, ari naho bashingira bemeza ko batatsinzwe kabiri. Bavuze ko ikijyanye n'ubuso bw'ikibanza batari bakiburanyeho. Nyangezi na mugenzi we basobanura ko mu rukiko rukuru harebwaga niba icyaburanwaga ku rwego rwa mbere aricyo cyaburanwaga ku rwego rwa kabiri. Kuko umucamanza yaremeje ko imihango yo kwimura Guigara itubahirijwe, basanga umujyi utari guhatirwa kugishyira mu bikorwa aho kubanza gukosora iyo mihango. Urukiko rwabajije icyakurikira igihe inzitizi ya Gashabana yaba ifite ishingiro cyangwa yateshwa agaciro. Yasubije ko ibaye ifite ishingiro umujyi wa Kigali wategekwa kwishyura abo kwa Guigara akarengeraho indishyi z'akababaro n'amafaranga y'igihembo cye. Mu gihe yateshwa agaciro, urubanza rukaburanishwa mu mizi. Ikibanza kiburanwa mu nkiko zabanje Guigara n'abazungura be batsinze umujyi wa Kigali utegekwa kwishyura amafaranga abarirwa muri miliyoni 900. Mu bihe bitandukanye, umugore wa nyakwigendera Deline Mukangemanyi Guigara yakunze kumvikana avuga ko umutware we yazize akakayabo n'ibindi bishyuzaga leta. Icyemezo kikazafatwa mu mpera z'uku kwezi niba nta gihindutse. Eh, bagira urusajwi rya Amerika i Kigali.
Tusikilize sauti ya Amerika yelewe.
Mu Burundi abategetsi batatu bo mu biro by'umukuru w'igihugu baheruka kwirukanwa mu kazi bari mu ibohero rikuru rya Mpimba i Bujumbura kuva ku munsi w'Imana urangiye. Bagirizwa kuba bagize uruhara mu irekugwa ry'abanyororo atari ku rutonde rw'abagiriwe imbabazi n'umukuru w'igihugu. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Arucoto ryemeza ko atari bo bonyine bakwiye kubibazwa. Risaba Perezida Evariste Ndayishimiye kutamwumvuto n'abandi bose bikekwa kuba bagize uruhara mu irekugwa ry'abatari babikwiye. Vianney Ndayisaba umunyabikorwa mukuru w'ishyirahamwe Arucoto arabigaruka ko na mugenzi wacu Diane Nini nahazwe.
Muri Arucoto kubatomesha yuko dushima cyane ingingo y'icyo mukuru yafashe yo kwirukana abantu kuko abari kurekugwa so bari kugwa. Hari amakosa tunegura twabonye imigwi itatu. Bafashe barekura abantu batari ku kigo cy'umukuru w'igihugu, ugasanga umuntu yakoze viole yishe umuntu arekuwe. Bacafata abantu bagiye cya kane bari kubyara bito bito ibabarekura. Cya gatatu twagaye nuko bafashe bari kurekurwa babashyira mu kibanza cy'undi muntu kubera igiturire n'amahera. Muno mwanya rumva yuko mwejo turabishima kubona bafashwe. Cyarusaba ronyene cyo mu gihugu akatogarukiza ngaho kubera mu matoza dufisaye ishoto na maraporo kuyiye so bazikoranye aho mutungane mu mapariki n'abaprokire batwara intara no mu pariki nkuru y'igihugu itwa parike generale nabo nyene bagize mu ruhara mu byo dufise maraporo nabo nyene nk'izabere ku mpimba turafise umuntu twamenye yatanze imiliyoni 200 yishe umuntu yongera mu bamahera barekuye n'abatwara amabohero nk'akarorero dutanga mu ibohero kuri rya bururi mukuru w'ibohero Jaburi yararekuye umigisha yishe umunyeshuri yigisha amuhoteye inkoni gushikafe yaciye amurekura atanze umuriyo n'imbo 500 urumva ka kamara amaza ubyumva n'amategeko n'ubutungane
hama abo bose mutanga ko uburorero mwarakurikiranye amadosiye yabo murabaraba kuva bakiriye gushika barekugwe kugira ngo muze mwemeza muti uyu yararekuwe atabwirije kurekura mwarabikurikiranye ayo matoza nimba mwarayakoze mwarabihaye abo vyega imbere ko barekugwa babishe gute abo vyega
yari yanonguruje banza kwegwa ni gwari ruki ankuru yari amaze kongura muri senare iswe manza ya bururi umuco mutubajije ngaho kuko bibiya bakukurira twe twarebwiye abadukurira ubigano twatanze byose twarasaba nyinshi mu gihugu basaba mushikanga ari butunga twagiye turabimenyesha amanyanga ariko araba twatanze byegeranyo ndetse duze twakoze byose twarabirungika mu byo mukuru w'igihugu twerekana amanyanga yabaye
abo bantu mwemeze ko mwakoreye kwa matohoza bakarekugwa bidakwiriye ubu bari mu kibano baramaze kunyaga yose canke
benshi barahunze isatuvugana tumaze kubitanga benshi barekuwe bidashyira mu mategeko benshi barahunze n'imiryango imanze kubona batashe bakiye bahunga
so abo bakiriyo bariyo barindiriye ko bazorekugwa hari habasohotse ku mazina yabo bimeze gute
niho rero abantu ashoto ifitiye amakenga kandi iri kwirakora cyane tuma dukoreye ko cyane kuko urumva yuko bamaze gufata abantu bakabarekura ku mazina y'abandi bantu bapfunzwe hagarekugwa batari kurekugwa urumva ko bigoye kugira barekugwa icyo gituma rero dusaba nyacu wa mukuru w'igihugu kashinga komisiyo irimo amashyirahamwe atagaragaza na muntu yigenga komisiyo yigenga dushiremo na bamwe muri senide ha mu gihugu yigenga sedash naho mwese tutabimira neza kuko bese bafungwa bababona badufasha urugamba kugira ngo dutohoze ibintu bitatu dutohoze abantu bose bari mu mvuto bararekuwe kandi barejejwe kugira ngo tuce dusaba mukuru w'igihugu barekugwe nabo tuce dusikane turi abantu bafite bya bito bito n'abahejejwe cya kane cy'umunyororo bashyirwe mu kigo cy'umukuru w'igihugu abo bagiye barasimba babashyiramo abandi barekugwe tuje dutunga dukora ikindi kintu kuraba abaprokire bose n'abamagistra abari bagize ya komisiyo y'umukuru w'igihugu nabo mu by'umukuru w'igihugu bagize mu ruhara no mu buyobozi bw'ubushinjacyaha n'ubutungane bakebahanwa bakugwe kandi baronka ibihano bibabereye
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yavuze yuko mu babwirizwa kurekurwa ari abanyororo 542,442 kugera ino saha amakuru mwakoreye ko muri aba hari kwe bangahe mu bo yababariye banyawe
maraporo dufise banyawe muri Arucoto ifata kibanza hateza kurekurwa abantu 542,442 umukuru w'igihugu muri deka mukuru w'igihugu mugabo hamaze kurekugwa 400 n'abantu 11 gusa maporo se yifata kibanza
abo bandi barenga
baracyari mu mbuto
abo bandi barenga 1,000 hari amakuru yizewe y'igituma batoba bararekugwa
igituma batoba bararekugwa twarakimenye igituma batarekugwa ni amanyanga nyine ariko bakugwa nabo mu shyari mutungane mu maparike nabo bona bari bafunzwe kugira ngo bikunde bazabajya igituri kuko igituma bazabaronka abantu bakaba abandi batanze amahera na muri abo ibihumbi bine na cumi n'umwe dufise ntabwo bose abarekuwe kuri igihugu cy'umukuru w'igihugu bari mu kigongo kuko nabwiye ko hari abantu barekuwe mu kibanza cy'abandi.
Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gisagara cya Uvira mu ntara ya Kivu. Iyo mu manuko hari ikibazo cy'iduga ry'igiciro cya essence. Abahaba bavuga ko icyo kibazo giterwa nuko essence nyinshi ijanwa mu Burundi. Inkuru imumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Vidaste Ngabo ari Uvira.
Bamwe mu bagenzi n'abatwara ibinyabiziga bavuga ko uru rugero ibiciro bigezeho rutigeze rubaho. Ibido rya litiro 20 rya essence ryavuye ku madolari ya Amerika 22, ubu rikaba rihagaze ku madolari 35. Tugera kuri amwe ma station ya essence ari Kavimvira, Kasenga, Kakungwe ngo abona nta essence ihari ndetse nta n'ubwinshi bw'abantu bahari. Gusa kuri station ya Mulongwe ahari Gitoro twasanze abantu batonze imirongo, abandi nabo bicaye hasi n'amabido n'ibicupa ndetse n'ingunguru bategereje kuvoma Igitoro. Bamwe mu bakozi bakora iyo station twavugishije birinze kugira icyo badutangariza kuko nta burenganzira bavuga bafite bwo kuvugira kuri radio. Cyakoze Ndayizeye Elia, umumotari ukorera imirimo mu mujyi wa Uvira, twasanze kuri iyo station yaje gushaka Igitoro. Avuga ko uku kuzamuka ibiciro bya essence byatangiye kugira ingaruka mu mirimo yabo bakora.
Kazi kariko kagenda nabi kubera essence, ubu iricyo ariko batwaka ibihumbi bitandatu, ikinju ibihumbi icyenda. Ni ukuvuga iyo turiko turatanga ayo mahera, twe natwe abakiriya turiko turababwira ko Igitoro cyaduze ntibabitahura, tukajya dusanga turiko dukorera mu buhombo.
Aha kandi Mulongwe ahari Igitoro wabonaga bamwe mu bamotari abafite za bajaji ndetse n'imodokari zipakira amabido ya lisanse zikajya kuyagurishiriza Abarundi bari Kavimvira. Muri bajaji twarimo yarimo amabido ya lisanse yaravanwe Mulongwe afitwe n'umugore, andi nayo yatunyuragaho mu muhanda wa Mulongwe Kavimvira ari kuri za moto n'imodokari. Muri uyu mujyi wa Uvira abaturage batuye muri iki gisagara banya yuko Igitoro gike gihari bari kukigabura n'imodokari zivuye i Burundi. Bamwe mu Barundi Ijwi rya Amerika ryasanze Kavimvira baje gushaka Igitoro nabo bemeza ubukene bw'Igitoro kuko lisanse baguraga ibihumbi 180 by'amafaranga y'amarundi, ubu bari kwigura amafaranga 320. Uyu ni umushoferi twasanze Kavimvira, yari amaze ibyumweru bibiri ashaka Igitoro mu Burundi, yaravuye mu mujyi wa Bujumbura.
Twaje muri Kongo kugura lisanse umunsi yatasanze ziyimvye kubera nabo nyine tuzi ikibazo bafise. Turasaba ko leta yogicifashije abanyagihugu kubera ingambo zose ari muri Kongo ari mu Burundi barabukuru kusubira kwiyunguruza neza byoroshye n'utwa ibintu byoroshye abahimbiramo abanyagihugu kubera ndayibuze turwasa aho natwari igihumbi 10 ntwara 20 makiyo muziga aho natwari 5 ndamutwara 20.
Kubera uburyo ibiciro byo kuyunguruza byaduze wabonaga bamwe mu bagore, abasore, abagabo ndetse n'abana bagenda n'amaguru. Jerome Ntawumfana akora imirimo y'ubwubatsi mu mujyi wa Uvira. Ijwi rya Amerika rya musanze Kalimabenge agiye nyamyanda n'amaguru avuga ko gutega moto byahenze cyane bitewe n'uburyo ibiciro bya lisanse bya duze.
Ndee nahisemo kuza n'amaguru kuko yabyaye ibyakwanze kubera na uburyo bwo kuyunguzanya natekanize bwabaye buto naciye mpitamo kuza n'amaguru. Abamotare amafaranga badusaba ntagira uko angana, urumva rero cyuhitamo kuza n'amaguru ko nta kundi.
Kubwanda Shimye Fidel twahuye nawe avuye Kakungwe ari kuri moto yemeza yuko amafaranga bari kwishyura ari menshi ugereranyije nayo bari basanzwe bishyura.
Amafaranga twishyura ni menshi ugereranyije n'ubuzima turimo, ubuzima bwarahenze, ibintu byarazamutse noneho bazamura mode transport biragoye, kugenda ahantu bizaruha bitugo, urumva ntabwo biboneka buri gihe, urumva biragoye cyane. Aho twishyura 500 bagize igihumbi, aho igihumbi 200 abaja ku kazi rero bishyura, kandi abakora utuzi duto duto bizagora kugira ngo bagende nk'abafite imizigo ho ni ikibazo. Turasaba yuko leta yadufasha ikamanura igiciro cy'ibitoro kandi ikareba nyine uburyo bwa traffic yacu tikumeye kigenda uburyo kidakwiriye kugenda kiguma aha ngaha nyine giserivira abaturage bahani Buvira kireke kuja i Burundi.
Umuyobozi wa serivisi ishinzwe igitoro mu mujyi wa Buvira Ephraim Baragizi yemeza yuko muri iki gisagara hari ubukene bwa lisansi yatewe n'uko sosiyete zari zisanzwe zitanga igitoro ku mastasiyo ari muri Buvira zari zimaze iminsi mu biruhuko y'iminsi mikuru isoza umwaka. Abacuruzi b'igitoro babigizemo ubushake buke mu gukora komande y'igitoro kuko iyo bayikora mbere y'itariki 28 z'ukwezi kwa 12 baba barakibonye kuko bakoze komande mbere y'izo tariki bafite igitoro nko kuri sitasiyo ya Sani ndetse na Rica. Kubera uburyo igitoro cyabuze, umuyobozi wa sosiyete sivile muri Uvira Mafikiri Mashimango ku murongo wa telefone avugana na zimwe muri radio zo mu mujyi wa Uvira yasabye abaturage kutagemura lisanse mu Burundi kuko iri muri iki gisagara nke ubusanzwe igitoro cyinshi gikoreshwa muri Uvira abacuruzi bakivana muri Kenya maze abafite amastashi muri Uvira bakagifatira mu bigega biri mu gihugu cy'u Rwanda nkuko bitangazwa na Ephraim Baragizi umuyobozi ushinzwe igitoro muri Uvira Vedasse Ngabo ijwi rya Amerika Uvira.
Radio ijwi rya Amerika Washington DC tuva mu karere ko muri Afrika yo hagati tuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abushikiranganje bujeje ubutungane bwashikirije kuri wa kabiri mu gitondo cya kare kuri Kongre raporo itohoza y'umushikiriza manza adasanzwe Jack Smith ku bikorwa bya Donald Trump byo gushaka kwiba amajwi y'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2020. Thomas Kamirinda dufite ibindi kuri inkuru.
Uretse kuyishyikiriza Congress, ministeri yashyize raporo no ku karubanda. Icyambere ivuga Smith n'abakozi be bagendeye ku mategeko kandi ariyo baharanira banarengera. Icya kabiri yemeza ko bakusanyije ibimenyetso bihagije bikomeye kandi bidashidikanywaho ko Trump yacuze umugambi udasanzwe wo gukora ibyaha byo gushaka guhindura ibyavuye mu matora no kwanga kwemera ko yayatsinzwe kandi abizi neza ko yatsinzwe. Raporo isobanura ko yabikoze mu buryo butatu. Ubwa mbere ni ku giti cye nka kandida. Ubwa kabiri yakoresheje ingufu, igitinyiro n'icyubahiro nk'umukuru w'igihugu. Uburyo bwa gatatu yabikoze mu rwego rw'igico cy'abantu benshi bacuriye umugambi hamwe. Ivuga ko Trump yakoresheje binyoma nk'intwaro yo gusenya inkingi kanangazi ya demokarasi kugira ngo ahamane ubutegetsi. Muri ibyo binyoma abagenzacyaha bakoreye urutonde harimo ko yakwirakwije ibihuha ko hari abantu benshi batoye kandi bari barapfuye cyangwa ko hari abandi benshi batoye batabyemerewe n'amategeko cyangwa se kandi nanone ko imashini z'amatora zayobyaga amajwi ye zikayihera Joe Biden. Naho mu byo Trump yakoze kugira ngo yibe amajwi, raporo itanga ingero z'ukuntu yokeje igitutu abashinzwe inzego z'amatora kugira ngo birengagize ibyayavuyemo nyabyo by'ukuri, gushaka gushyiraho koleji y'abatora ba magendu muri leta zirindwi yatsinzwemo, gushyira ingufu n'igitsure ku bayobozi bamwe na bamwe bo muri Minisiteri y'Ubutabera na Vice Perezida we bwite Mike Pence ashaka ko batatira indahiro zabo kugira ngo bimakaze inyungu ze bwite, no gushishikariza imbaga y'abayoboke be bari barakaye kujya gutera ingoro ya Congress ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere 2021 bagamije gutesha Congress kwemeza burundu ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2020. Umushinjacyaha wihariye Jack Smith yanzura yemeza ko ibimenyetso afite byatuma atwara Trump mu nkiko kandi ko bishobora gutuma amutsinda mu manza. Raporo imaze gusohoka, Trump yahise yandika ku mbuga nkoranyambaga ko ari umwere 100%. Yongeraho tugereranije ko Smith ari umushinjacyaha ufite ubwonko bwaremaye wananiwe kumuburanisha mbere y'amatora. Ati none abatoye barivugiye. Mu kwezi kwa 11 gushize mu mwaka w'2024, Trump amaze gutorwa, umushinjacyaha Smith yahagaritse urubanza burundu kubera ihame rya Minisiteri y'Ubutabera rivuga ko umukuru w'igihugu adashobora gukurikiranwa mu mategeko mpanabyaha yo ku rwego rw'igihugu igihe ari ku butegetsi. Uyu mushinjacyaha yagendeye kandi no ku cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rw'igihugu cyo mu kwezi kwa 7/2024 kivuga ko umukuru w'igihugu afite ubudahangarwa mpanabyaha mu byemezo byo mu rwego rw'imirimo ye. Jack Smith yareguye ku mwanya we ku wa gatanu w'icyumweru gishize akimara kugeza raporo ye mu maboko ya Minisitiri w'Ubutabera. Uretse iyi raporo yo kuranyeti zo ku matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2020, Smith yagombaga no gupfundikira indi ya kabiri irebana n'urubanza yarezemo Trump, ibyaha byo gutunga iwe mu rugo rwe bwite amabanga y'igihugu akomeye cyane atabifitiye uburenganzira bwemewe n'amategeko. Trump arabihakana byose. Umucamanza ukuriye uru rubanza rwo ku mabanga y'igihugu yategetse ko iyi raporo ya kabiri iba ihagaze, yo ntirasohoka rero.
Ijya hirya ariko mada, ntiwinyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibugo
yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ari kabirasi muhumuruka mana shofe wenda banashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwe tu ni bugo
ndiye bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha ku wundi yapa Combo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rola.
Mukanya turasezerana mu biganiro twa twafitiye muri aka kanya yamara imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije twabwiye ko muri Qatar kuri wa kabiri ico gihugu catangaje ku biganiro vyerekeye amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Israel no mu Hamas mu ntara ya Gaza igize ku ntambwe za nyuma kandi ko impande zombi ziri hafi cyane gushika ku masezerano umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi w'Ubudagi Boris Pistorius kuri uyu wa kabiri yagendeye igihugu ca Ukraine imuntumbero yo gushigikira ico gihugu mu rugamba kirimwo rwo kwivuna ibitero vy'Uburusiya vyatanguye araheze hafi imyaka 3 muri Afrika y'Epfo twabwiye ko ico gihugu catanguye igikorwa co gutabara abacukura ubutare mu buryo butarekuriwe n'amategeko bafatiwe mu kibanza gicukurirwamwo ubutare tongeye tubabwira ku vyerekeye Rwanda ko umunyamategeko Gatera Gashabana ahagarariye abazotorana banyakwigendera Assinapol Rwigara yasavye sentare yungururizwamo imanza kutakira ikirego c'igisagara ca Kigali avuga ko sentare idafise ububasha bwo kuburanisha urwo rubanza kuko igisagara ca Kigali catsinzwe inshuro zibiri ku mpamvu zimwe kibandanya kwanga gushira mu bikorwa ivyemezo vya sentare zatanguye ivyemezo bigihatira kwishyura abo kwa Rwigara amafaranga n'ingurane ku butaka bwabo kuvyerekeye Burundi twabwiye ko abategetsi batatu bo mu biro vy'umukuru w'igihugu baheruka kwirukanwa mu kazi ari mu ibohero rikuru rya Mpimba i Bujumbura kuva ku munsi w'Imana urangiye bagizwa ko baba bagize uruhara mu irekugwa ry'abanyororo batari ku rutonde rw'abagiriwe imbabazi n'umukuru w'igihugu naho muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo twabwiye ko mu gisagara ca Uvira mu ntara ya Kivu yo mu manuko hari kibazo c'iduga ry'igiciro ca lisansi abahaba bavuga ko ico kibazo giterwa nuko lisansi nyinshi ijanwa mu Burundi ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika ubushikiranganje bujejwe ubutungane bwashikirije kuri uyu wa kabiri mu gitondo ca kare kuri Congress raporo itohoza y'umushikiriza manza adasanzwe Jack Smith ku bikorwa vya Donald Trump byo gushaka kwiba amajwi y'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2020 njuti rero mwariko mukurikirana ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya aniho tubisozereje amakuru twari tubafitiye rero dushimire abagize uruhara bose ngo ategugwe yongere abashikire kuri micro ari kumwe na Jevide Niyongabo amajwi y'ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi yashizwe hamwe na Nadia Taha tubika abantu tubifuriza kuroranirwa mu mirimo yanyu naho utaha.
Radio ya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi. Yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye isubizo cyacu tanzi jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuza yo kwijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye
igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu.